Muteza amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwabonye bucya ni Thomas Kamirindo basuhuza. Turi kwa kane tariki ya 25 ukwezi kwa mbere umwaka w'2018. Radio ijwi rya Amerika ni kuri internet radio yacu voa.com naho ku maradio mudukurikira kuri FM 94 n'ibice 9 na 95 n'ibice 2 mu Burundi. Mu Rwanda turavugira kuri FM 104 n'ibice 3. Tugiye gutangirira ku makuru yo hirya no hino ku isi arakurikirwa n'amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari.
Twatashye ni ukuvuga ngo iyo baza kuba ari abemera baba bakubwiye ati njya mu ishuri amafaranga bazaca ari nk'ikimuza bagishaka nyuma ariko nk'abandi bari kwiga twe turi hanze twasohotse turi benshi.
Uyu ni umunyeshuri birukanye kubera amafaranga mu Rwanda.
Arabye twatumye ibyangombwa ko bagomba kugenda bagashaka amabirote bagashaka naho abana n'ibyangombwa bigaragaza yaho abana bigana kugira ngo tubashe kwakira dukurikije ibyangombwa ariko nta watumwe ngo agende azana amafaranga umwana abone ubujya mu ishuri.
Naho uyu ni umuyobozi w'ishuri mu Burundi naho amatagisi ntiyinjira ku mupaka Gasenyi Nemba kuva ejo bundi. Ni ingingo z'ingenzi rero z'amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru yo hirya no hino ku isi mwayateguriwe kandi murayagezwaho na Alois Bigirimana.
Urakoze Thomas. Umushikiranganji wa mbere wa Israeli Benjamin Netanyahu ejo ku munsi wa gatatu yarabonanye na Perezida Paul Kagame w'u Rwanda mu gisagara cya Davos ni mu gihugu cy'Ubuswisse. Amakuru yatangajwe ku rubuga rwa Twitter. Umushikiranganji wa mbere wa Israel avuga ko abategetsi babiri baganiriye ku bibazo bitandukanye harimo kwagura murambabari imigenderanire hagati ya Israel n'igihugu cy'u Rwanda. Ku kibazo cy'abimukira, Netanyahu yemeranije na Perezida Kagame yamaze kugaragaza aho ahagaze kuri icyo kibazo nyene. Kagame yavuze ko ashobora kuzokwemera kwakira izo mpunzi mu gihe ibisabwa n'amategeko mpuzamakungu bizoba byubahirijwe. Amatora y'umukuru w'igihugu n'ay'abashingamateka atekanijwe muri uyu mwaka muri Zimbabwe abwizwa gutunganywa imbere y'ukwezi kw'indwi. Iryo byatangajwe ejo kwa gatatu na Perezida mushasha wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa ahari mu nama yerekeye iby'ubutunzi mpuzamakungu mu gisagara cya Davos mu Busuwisi. Yagize ati mu kwezi kuza nzotangaza itariki y'amatora, sinibaza ko azoba mu kwezi kw'indwi, azoba imbere yaho. Yongeye ati ubu igihugu cya Zimbabwe kiruguruye kandi byose bikorerwa ahabona. Twifuza amatora akumira aciye mu kuri kandi atari mu bwicanyi. Nitwatsindwe ibyacu bizoba birangiye, umugambi uzotsinda niwo uzoramutswa igihugu. Amatora yabaye muri kahise muri ico gihugu cya Zimbabwe ku ntwaro ya Mugabe yamye arangwamo ubusuma n'imigumuko. Mu mwaka wa 2008 umukuru w'abatavuga rumwe na leta Morgan Tsvangirai yabaye wa mbere mu gice cya mbere cy'amatora ariko yaciye akurwa mu higanwa ahowe ko abanywanyi biwe bateye imigumuko. Tukivuga ku matora muri Afrika kandi umushingwamanza akongera akaba aharanira gato ya ka muntu Khaled Ali yarasigaye mu bahiganyirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu na Perezida wa Misiri Abdel Fattah el-Sisi. Mu kwifuza guhiganyirwa icyo kibanza rero kuri uwa gatatu ejo yatangaje ko akuyemo akarenge. Iri tangazo ryaje nyuma y'umunsi umwe gusa igisirikare cya Misiri gitaye mu mvuto uwahoze ari umukuru w'ibiro bikuru by'intwara miheto Lieutenant General Sami Anani yarateye ubwoba Perezida Sisi mu ihiganwa ry'ikibanza cy'umukuru w'igihugu. Abo bakandida bavuze ko ibinyamakuru byabarwanije cyane byongera bitera ubwoba abanywanyi babo mu matora ku bwabo babona ko abogamiye kuri Perezida Sisi. Ni ku matora kandi ku mugabane wa Buraya Alexei Navalny atavuga rumwe n'ubutegetsi bw'Uburusiya yitwariye Perezida Vladimir Putin muri sentare y'Uburayi ijejwe iby'agateka ka muntu. Navalny yituye sentare y'Uburayi iraba iby'agateka ka muntu kuri wa gatatejo avuga ko kwamariko arahagarikwa n'abategetsi b'Uburusiya atakindi bigamije ari imvuza politiki kandi arakumwima ivyo ari kuriwe n'amategeko. Navalny yari yamamarije amatora y'umukuru w'igihugu yo muri uku kwezi kwa gatatu tariki 18 ariko yarakuwe mu higanwa na komisiyo y'amatora imwagiriza ko kuba ubutungane w'umurega ko yahungabanije umutekano bimukumira mu higanwa. Hano muri Leta Zunze za Amerika, Perezida Donald Trump ayobokwa iki gihugu yatangaje ko atantambamye agiye kuzoha ubwenegihugu abana b'abimukira biswe aba Dreamers bazanywe muri Leta Zunze za Amerika n'abavyeyi bidaciye mu nzira zemewe n'amategeko. Trump yagize ati tugiye kubyumvira kandi bizoba igihe kanaka muri kazoza nko mu kiringo kiri hagati y'imyaka 10 na 12. Ivyo yabibwiye abamenyesha makuru mu biro vyiwe White House ejo ku munsi wa gatatu ariko yitegura gufata indege imushikana i Davos mu Buswisi mu nama mpuzamakungu yerekeye iby'ubutunzi. Ku rubuga rwiwe rwa Twitter, Senator Lindsey Graham arongoye umurwi w'abasenateri b'abarepublikani yagize uruhara muri iryo tegeko afadikanije na Dick Durbin umudemokrate. Ntiyatevye guca agira icyo avuze, yavuze ko uwo muhango bemerewe na Trump uzotuma batorera umuti ikibazo kitoroshye. Perezida rero Trump kandi nawe yifuza guhabwa imiliyaridi 25 z'amadolari yo kubaka uruhome hagati ya Leta Zunze za Amerika na Mexique.
Aya yari amakuru yo hirya no hino ku isi murumva radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mudusange no ku rubuga rwacu rwa interinete radio yacu voa.com naho murahasanga amakuru n'ibiganiro byacu. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Ikigo cy'igihugu gishinzwe uburezi mu Rwanda kirasaba amashuri guhagarika kwirukana abana yitwaje ubushobozi buke bw'ababyeyi. Asumita Kaboyi yaduteguriye inkuru.
Ni itangazo ryandikiwe abayobozi b'uturere bose n'ikigo cy'igihugu gishinzwe uburezi riragira riti nshingiye kuri raporo yavuye mu igenzura ry'itangira ry'amashuri mu mwaka wa 2018 maze kubona ko hari abana batagiye kuzwa uburenganzira bwabo bwo kwiga kubera ko ababyeyi babo batatanze amafaranga bakora n'amashuri mu buryo bunyuranye. Umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe uburezi mu Rwanda arasaba abayobozi b'uturere bose gukurikirana no guhagarika ibibazo byose bigaragara hirya no hino mu mashuri bijyanye no kongera gahimbaza musiki kagenerwa abarimu no kwirukana abanyeshuri batagatanze. Uyu muyobozi agasaba kandi uturere twose guhagarika imikorere yiswe kwitanoze igaragara muri amwe mu mashuri nko kwaka abanyeshuri amafaranga yo kwiyandikisha, amafaranga y'isuku, amafaranga y'ibitabo kandi bitangwa na Leta n'amafaranga abana basabwa yo kubasha gufatira amafunguro ku ishuri. Uyu muyobozi asaba ko nta mwana wo mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe n'icya kabiri ukwiye kwakwa ayo mafaranga kuko atangwa na Leta. Nubwo itangazo ryasohotse tariki ya 23 nyuma y'umunsi umwe amashuri atangiye mu Rwanda ntibyabujijwe bamwe mu bayobozi b'amashuri kongera kwirukana abanyeshuri. Aba ni bamwe bavuganye n'Ijwi rya Amerika twahuye mu masaha yo kwiga bari mu nzira bamaze kwirukanwa. Umwe ni umwana muto wiga mu mashuri abanza mu mwaka wa kabiri, usibye kurira gusa nta byinshi yavugaga. Undi ageze mu mashuri yisumbuye we yabashije gusobanura uko byamugendekeye. Aba bombi biga mu ishuri ryubatse mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali ntabwo bifuje ko dutangaza ikigo cyabirukanye.
Ngiye ngo njye kuzana mushiki wanjye.
Ngo kubera iki? Ngo nta mafaranga watanze se?
Ntanjye se nanga.
Undi ubu urimo kurira birakubabaje? Kubera ko bakwirukanye bakubwiye ngo ugomba kwanza ugatanga amafaranga mbere yo kwiga.
Twatashye ni ukuvuga ngo iyo baza kuba ari abemera baba bakubwiye ati jya mu ishuri amafaranga bazacyashimiza bagishaka nyuma, ariko nk'abandi bari kwiga twe turi hanze twasohotse turi benshi.
None se ko bavuga ngo Leta ntigomba kwirukana abana, ubu kuki abayobozi barimo kubirengaho?
Natwe byatuyobeye nyine kandi batubwira ko Leta ivuga ko abana bose bagomba kwiga bazadushakira ubuyobozi bujye hari navuga ngo ubujye bujya buri mu mashuri babwira aba directeur kuko kuri nesirukana umwana ngakora iki muri kigiye atarize
mu mayira ni hagaragaraga abanyeshuri gusa kuko hari n'ababyeyi benshi bari kumwe n'abana babo babasubije mu rugo ku mpamvu zo kubura amafaranga y'ishuri
bagatumye 38 na 500 hari
hanyuma baramwakiriye se
rukada
ibakubwiye ngo
bazamwakira ruko nyazaje
ubu nokuvuga ngo umwana musubiranye mu rugo
ehe arambajije ngo nabona ngahe ndavuga nti wenda cyabura wenda kuzabona 20 nzamwandika ruko yabonye niba yaze kumwakira kandi ari umwana wigaga hano urumva azamwakira nayo yabonye nyine
njye bambwe 3,500 ndavuga nti ntago nayo yabona rwose mfite umwana ushaka kwiga cyane cyane umva ari maririrwa ari rati mate papa kwanza ko niga tumba igenze aricaye ntago nzigenza agarukira ntago nzi niba naguza amafaranga nkayabona ntago nabona umuntu yamba nayabura ubwo azicara
ibi bivugwa n'ababyeyi ndetse n'abanyeshuri birahakanwa n'umuyobozi w'ikigo cy'ishuri abirukanwe bavuyemo yahamirije na Dijwi ry'Amerika ko mu kigo cye nta mwana n'umwe wirukanwe
ngira ngo wenda kubera ko tukiri mu itangira ry'amashuri hari ubwo ushobora kubona abana bakiri mu nzira ukagira ngo wenda hari n'uwabirukanye umuntu hari ababyeyi twatumye ibyangombwa ko bagomba kugenda bagashaka amabirote bagashaka naho abana n'ibyangombwa bigaragaza yaho abana bigaga kugira ngo tubashe kwakira dukurikije ibyangombwa ariko nta watumwe ngo agende azana amafaranga umwana abone ubujya mu ishuri
kubura kw'abanyeshuri ku bigo byari byanagarutsweho n'umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'uburezi ushinzwe amashuri abanza n'ayisumbuye ubwo yasuraga ibigo by'amashuri binyuranye mu itangira ry'igihembwe cya mbere hari ku wa mbere tariki ya 22 uyu muyobozi yavuze ko yasanze ibigo by'amashuri byinshi abanyeshuri batarabigeramo ndetse asaba abayobozi b'amashuri kujya batangira kwigisha ku munsi wa mbere badataye umwanya Asumta Kaboyi Ijwi rya Amerika i Kigali
Mu Rwanda kandi Minisitiri w'Ubuhinzi n'Ubworozi na Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu bombi bari kumwe ejo bagiranye ikiganiro n'abanyamakuru i Kigali bemeza ko nta bibazo bihambaye by'inzara biri mu gihugu nyamara kandi hari uduce tumwe na tumwe tuvugwamo inzara yatewe n'uruzuba Eric Bagiruwubusa yakurikiranye iki kiganiro
Imibare itangwa n'ubutegetsi bw'u Rwanda iragaragaza ko uyu mwaka umusaruro uzaboneka uhagije kandi ko nta bibazo bihambaye byugarije abanyarwanda mu rwego rwo kwihaza mu biribwa mu kiganiro bahaye abanyamakuru kuri uyu wa gatatu Madame Geraldine Mukeshimana Minisitiri w'Ubuhinzi n'Ubworozi na mugenzi we Bwana Francis Kaboneka Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu bavuze ko ubuso bwahinzweho ibigori busaga hegitari 250,000 biteze gusaruraho toni zirenga 770,000 Bavuze ko igihingwa cy'ibishyimbo cyo cyari ku buso bwa hegitari ziri hejuru y'ibihumbi 350 kandi ko hitezweho umusaruro wa toni 550,000 n'imisago ni mu gihe ibirayi byo babibarira muri toni 1,000,000 ubutegetsi bugaheraho busaba abaturage kubungabunga umusaruro wabo kugira ngo utazavaho wangirika Madame Mukeshimana Minisitiri w'Ubuhinzi n'Ubworozi
turi igihugu gifite ubutaka butoya ibintu bibiri dushyiramo imbaraga ni ukongera umusaruro kuri hektari kugira ngo ubutaka buto dufite tububyaze umusaruro mwinshi ushoboka icya kabiri dukora ni ukugira ngo n'uwabonetse hatagira upfuza niyo mpamvu y'iyi kampanye turimo dukora
ubutegetsi buravuga ibi mu gihe mu duce tumwe na tumwe tw'intara y'iburasirazuba nko mu karere ka Kirehe n'ahandi magingwa y'abagitaka inzara yatewe n'uruzuba rwavuye igihe kirekire abanyamakuru babajije ibi bibazo bagamije kumenya ikiri gukorwa bahereye ku karere ka Kirehe havugwa abagera mu 2,000 bugarijwe n'inzara Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Bwana Kaboneka asubiza ko ibibazo bigenda byoroha kubera imvura yaguye ikagira ibyiramira
so, aho wavugaga rero ni twa duce duto duto uyu munsi umubare dufite uri up to date muri Kireho yose ntagugera ku 2,000 by'abantu ufasha akagari ka Nasho muri Mpanga ugafata muri Kigina ugafata Nyamugari ntago bagera kuri iyo mibare wavugaga so bimaze kugabanuka kandi iyo mvuga ni up to date dufite uyu munsi
kuri aba baturage Minisitiri w'Ubuhinzi n'Ubworozi yemeje ko mu burasirazuba mu karere ka Nyagatare hari toni zibarirwa muri 14 zo gufasha abahuye n'ikibazo kandi ko hari ibindi bigega byagoboka havuka ibibazo
aba baturage rero bazanya mugari za Kayonza aho hose murimo muvuga turahazi tubana nabo ubufasha bukenewe kugira ngo babashe kubona ibibatunga buratanga ariko tunabakangurira nyine kugumya gushaka ibibatunga y'imvura iguye nk'ubungu birimigwa nabo bakagira icyo bakora kugira ngo bitunge ariko ubufasha bubafasha haramutse habaye ikibazo Leta ihora yiteguye ubu ngubu turimo turasarura ariko mbabwiye ko dufite amatoni 14,000 hariya musenyi muri Nyagatare ari ready kubafasha arahari muri ibi bigega byose bibamo ibishyimbo Kicukiro Nyanza Nyamagabe burera haba harimo ibishyimbo bihagije.
Ubwo ijwi rya Amerika yeruke kirehe mu murenge wa Nyamugari mu ntangiro z'uku kwezi kwa mbere, uko niko abashonje bayitangarije.
Uko tubaho nyine ni ukwirirwa gutya, hari n'ubwira nta ukize inkono kuziko.
Turicaye dutegereje urupfu, nta n'ikindi nge nakubwira ni urupfu pe. Mu isamu nta kintu kirimo, twahinze ibishyimbo byaratse.
Tuzi ko leta ari umubyeyi, kuko nk'uko ibibazo dufite babyumva kandi bakabireba, badufasha rwose bakurikije imimerere turimo. Yenda bakatubonera ko gafunguro.
Ikindi kibazo kibanzweho ni cy'umusaruro w'ibirayi unyura mu maboko ya benshi bikarangira umuhinzi abihombeyemo. Ikiriho guhinga ibirayi ku muhinzi mu duce byerama byibwirije ni kimwe, kwigendera igiciro yabigurishaho ni ikindi. Bwana Kabone kutegeka Ministeri y'Ubutegetsi bw'Igihugu avuga ko kuba leta yarinjiye muri iyi gahunda igategeka ko ibirayi bigomba kugurishwa byungu uyu muhinzi, aravuga ko byamwamuriye abashakaga kumurira mu mibare.
Ngirango ahubwo iyo leta itaza kujyamwo ngo iroro kujera kino kibazo, uyu munsi umuhinzi abameze na cyo leta kuba yaragiyemo hari icyo yafashije kugira ngo umuhinzi adashobora kugurisha hasi cyane.
Ku rundi ruhande, abahinzi bo baracyataka ko ibiciro bikiri hasi. Ikiro cy'ibirayi barakigurisha amafaranga ari munsi y'ijana mu makoperative, amakoperative akagurisha abacuruzi bigakomeza bityo ibirayi bigafata indi ntera. Bamwe mu bahinzi bagasanga uko bafata iya mbere mu guhinga batagombye kugisha inama, ari nako bahabwa uburenganzira busesuye ku byabo. Ibiri hanze y'ibyo kuri bo ni ugutsikamira uburenganzira bwabo.
Umuturage akura ibirayi abishyira mu modoka ajya mu soko, ararangije baramufasha baramufunze ngapakira ibintu bitagira igiciro. Ese ubu ngubu inka yawe yijyanye ku isoko wayiha igiciro utarabona umukiriya?
Mukifuza ko byagenda bite?
Twe twifuza ko baduha uburenganzira ku bintu byacu twahinze.
Mu minsi ishize yavuba hakomeje kugaragara abahanirwa mu bucuruzi bw'ibirayi bazira ko bashaka guhombya umuhinzi. Ni ingingo na n'ubu itavugwaho rumwe, ariko ubutegetsi bukavuga ko butazihanganira na rimwe ku banyuranya n'amategeko n'amabwiriza. Bagira ubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Mu ntara ya Kirundo mu Burundi, akazi k'abafasha abadandaza guharura amakori bariha ku byo binjije mu gihugu, le déclarant en douane mu Gifaransa, ejo bundi bahagaritse akazi ku mupaka wa Gasenyi Nemba uri hagati y'u Burundi n'u Rwanda. Umunyamakuru wacu mu Kirundo, Jean Bosco Ndarurinze, araduye ibisobanuro.
Abagendesha imiduga minini minini yunguruza ibidandazwa twasanze ku mupaka wa Gasenyi Nemba ku ruhande rw'u Burundi bavuga ko kuva kuri uyu wa kabiri bataharuriwe amakori. Bati ivyo vyategerezwa gukogwa n'abasanzwe bafasha bene ibidandazwa kumenya amakori batanga ku mizigo bapaki. Bamwe muri bo bavuga ko bashitse aho ku mupaka kuva ku munsi wa mbere ku mugoroba. Bamwe mu bafasha abadandaza guharura amakori batangira ivyo binjije, abo bita mu rurimi rw'Igifaransa abadeclarant, baremeza ko bahagaritse akazi kabo kuva kuri uyu wa kabiri, ariko basigura ko bitabavuye ko intandaro ya byose bayishyira ku kigo kijejwe guhegeranya amakori n'amatagisi OBR gikorera aho ku mupaka wa Gasenyi, umupaka ugabura u Rwanda n'u Burundi winjiriye mu ntara ya Kirundo. Mu matohoza y'iyi nkuru, abagize icyo bavuga nta n'umwe ashima gutanga ijwi ryiwe ko gutinyirira umutekano wabo. Icyo bikoze abo bafasha guharura amakori ku bidandazwa bavuga ko basohowe mu biro bahora bakoreramo. Ivyo vyatumye bataronka aho babandanya bakorera, kuko atahandi bashobora gukura umuyaga nkuba mu mazu ahegereye nk'uko babivuga. Babandanya basigura ko inyubakwa zikoreshwa ku mupaka wa Gasenyi Nemba ari zosa zifise umuyaga nkuba uva mu Rwanda, amazu bopanze ku ruhande rw'u Burundi akaba atagira amatara. Abagendesha imiduga yinjiza ibidandazwa mu Burundi bavuga ko aribo bariko barahahombera. Kiretse umwanya batakaza, basigura ko ubuzima butariko buraborohereza kuri uyu mupaka. Ikibahangayikisha cyane ubwa mbere ni gufungura ku mupaka wa Gasenyi ku ruhande rw'u Burundi nta buriro canke ubunywero buhabarizwa. Kubera ibihe vya politiki bidasanzwe u Burundi bwaciyemwo, haraciye ikiringo kirenga umwaka uburiro ubunywero n'utuzu tw'ubudandarizo twose twariho twugawe. Abo bagendesha imiduga bavuga ko bakoresha itike yo kuyunguruza ingana n'amafaranga ibihumbi bibiri ku munsi kugira bashike abo bafungurira. Ni mu kibanza kiriho ku birometero bibiri uvuye ku mupaka ahungururijwe uburiro n'ubunywero bwahora ku mupaka. Icyo gice kirangwamo kandi ubukene bw'amazi. Aba badereva bavuga ko bitaborohera kuronka amazi yo kuyoza canke ayo banywa. Iyo bayaronse nk'uko babivuga naho arabazimba cyane. Abariko barahombera sabagendesha imiduga yinjiza ibidandazwa gusa. Mu mwanya abakozi b'ikigo OBR kitoza amakori n'amatagisi baba bariko barasuzuma ibidandazwa byinjiye, abakora akazi ko gupakira no gupakurura imizigo barahatorera akoyoko muri iminsi ibiri abafasha guharura amakori ku bidandazwa bamaze badakora abapakira bagapakurura nabo nyene bavuga ko bahombera basigura ko akazi kabo ariko kabeshejeho imiryango yabo buri munsi abafasha guharura amakori bazwi cyane ku izina ry'abadeclarant bavuga ko na Ober isa nitabandanye neza imirimo yabo kuko isanzwe yakira abo bayirungikiye bitaye ko n'amafaranga yategerezwa kuba ariko arinjira mu kigega cya leta ntariko aratozwa uko vyategerezwa nkuko babimenyesha aho twashika ku mupaka wa Gasenyi abakozi bo mu kigo gitoza amakori n'amataxi Ober bariko barakora ukuri kwamye ariko abafasha abadandaza guharura amakori haboneka umwumwe nabo twashoboye kubona ntibagaragara ku murimo wabo wa buri munsi abavuganye n'ijwi rya Amerika bavuga ko vyo bavyiza basubijwe aho bahora bakorera kugira akazi kabandanye neza twegereye abakozi ba Ober ku mupaka wa Gasenyi kugira abagire ico bavuga kuri ico kibazo muri Ober mu Gasenyi baturungitse kubaza mu gisata gikukira ico kigo kijejwe kumenyesha amakuru niko kurondera umuvugizi w'ikigo Ober Jamvuye kure avugira Ober yabwije rya Amerika ko agifatiriwe n'amabanga y'akazi menshi amenyesha ko ashobora kugira ico abivuga ko guhera kuri uyu wa kane kumupaka wa Gasenyi Nemba ugabura Burundi n'u Rwanda uciye mu Kirundo Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
ejo hari ku itariki ya 24 y'ukwezi kwa mbere umunsi mpuzamahanga wa siporo y'abagore n'abakobwa kuva mu 2014 gusa rero ukwinonora imitsi ku mwigeme n'umukenyezi ntigushemeye mu ntara ya Makamba mu Burundi kubera inzitizi zituruka ku muco n'amadini amwe namwe ni inkuru ya Krisi Munezero
Lidia Kwizera numwigeme w'umunyeshuri yiga mu mwaka w'11 wayisumbuye ku mugwa mukuru w'intara ya Makamba no mukinyi urukino rw'umupira w'amaboko basketball kuri uyu munsi impuze makungu wahariwe kunonora imitsi kubigeme n'abakenyezi amenyesha ko kuba mu mugwi Lumiere byamuzaniye akarusho
urumva ingufu nyene kumva ko utandukanye n'abandi bakobwa batagira sport kubera ugira sport ubukomeye bubangutse nyine urumva nawo kufise ingufu basket niyo abakobwa bakina hariho ama club y'abakobwa niyo nahisemo kuja narondeye kunonoka imitsi nararose abagenzi nyine ndumva ko ndi muri societe nyene hama kugira sport nkaronka umwanya nyene wo kugira sport nyene nkavyitaho kubera mba ndi no muri club
aratangazwa ariko no kugena bigeme n'abakenyezi bahi Makamba batijukiye inkino
donc abakora ama sport nk'ivyo vy'ama club yo gukina cyane cyane n'abanyeshuri naho nyine si cyane ariko badame vraiment nta bintu vyo kugira sport bakunda kugira
aho mu gisagara ca Makamba twegereye abakenyezi kugira ngo batubwire kugene bumva umugenzo wo kwinonora imitsi
yego ndakunda kwiruka cyane mbere kwanza n'abandi mutamukazi nkandi yiruka kwe
biratugora mugabo iyo bishite turagenda
bibagurira hehe vyanira hehe bigenda gura
imyanya mito umuntu usanga afise tuba turi mu tundi udukogwa nyene duke
je kesi umuntu akwinonora imitsi nk'iyo mu nkuko ayimisa yego hari kesi nzi mbona ko nakire nka cyangwa ndirukanga mba nambaye kunyera je namange ndo kunyene ah ndambaye igitenge utse nyene natubitse mbona ndashobora kugenda ndirukanga
ari ha bakenyezi cyane cyane hano mu gisagara usanga bagenda bambaye ipantaro cyangwa twatundi dufata cyangwa ikabutura ubu bibona gute
twega ko batuma mu misa n'ibituryohera kuko menga ni nk'abagabo gabo mugabo twege turi kwe turi hariya mu misa twiyambarira kunyene
ku ruhande rw'abagabo harabumva akamaro kuko umukenyezi yo kwinonora imitsi ariko benshi ni kugutinya indwara Nelson nawe atungiye umukenyezi mu mitumba ya komine Makamba avuga yuko azi inyungu ziri mu kunonora imitsi ku mukenyezi ingorane ni impuzu ahora abona abakenyezi mu gisagara bambara kubwiwe zitabereye
jewe mu bisanzwe umudame wanje yarasanzwe ari umurimyi kini egome ku munsi wa samedi mu gatondo bamwe baragira siporo bakiruka iyo biyirutse kabisa turabona mu ibarabara ni benshi rwose benshi baramaze kubyitaho kabisa bize zo kuyiruka ubu benshi turamaze kubona amajambere nta muntu agitwenga umuntu abonye ahaye yiruka barabatwenga ko benshi urabona yuko babonye umukenyezi yambaye ipantaro canke yambaye akabutura ka siporo kuko bamwe bari bakuye mu misozi bamwe babona kumenga biteye isoni
Leonson Hakarutimana ni umumenyeshamakuru akaba n'umuyobozi w'insamirizi Eagle Sport yitaho iby'inkino kubwiwe Kuna bakenyezi n'abigeme bo mu ntara ya Makamba batinonora imitsi biravana cyane cyane ku mico.
Hariho abigeme bagira bati ibintu byo kwinonora imitsi ni ibintu by'ingufu navyo ni by'abagabo. Akacagira ati nzosanga nakomeye hanyuma ejo sindonka umugabo. Kunyonga ikinga nambaye ijipo bizivyo byo ntibizohava bagira bati hari ibihimba byo mubiri byo hava biboneka no hava ntakaza ubusugi ibindi bibuza abigeme kwinonora imitsi. Amadini amwamwe atabona neza umwigeme ariko ari nonora imitsi umwigeme yambaye impuzu imworohereza kwinonora imitsi kwacusanga rero iryo dini riraboshe umwigeme nashoboye kunonora imitsi
mu gihe imigwi y'inkino z'abakenyezi itagwiriye amunara ya Makamba uyu mumenyesha makuru eka mbere n'umwigeme Lydia babona yuko vyo bavyiza uguhimiriza umukenyezi ngo yijukire inkino no kwinonora bihereye mu makomine ubaho ukubaka ibibuga no kujijura abakenyezi nibasigara inyuma aho ni mu gihe mu nkino z'umupira w'amaguru ugusiganwa n'izindi nkino intara ya Makamba ifite ikibanza cyiza mu gihugu kubera imigwi y'inkino iteye imbere y'abagabo i Makamba Chrissy Munezero ijwi rya Amerika
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda shuti zacu noneho ikiganiro cy'ubuzima mwagiteguriwe kandi murakigezweho na Oriane Itangishaka.
Muri imisi heze haravugwa amakuru atari make ajanye n'ityoza ry'agateka k'abana mu kibano mu bice bitandukanye by'u Burundi. Mu ndwi heze abana babiri bo mu ntara ya Bubanza muri komine Mpanda barahawe igihano cyo guhambwa mu binogo. Abo bana bahowe ubusuma bw'ibigori mu mirima. Handi naho abana babiri umwe w'imyaka 5 n'uwundi w'imyaka 9 baciwe ibikonjo bagirizwa kwiba nabo nyene ku mutumba wa Karemba muri komine Itaba intara ya Gitega. Twatumiye psikologe mediatrice Nibaruta akabavura ibijanye n'inyifato kuri kabine Nibaruta ibujumbura mu Burundi adufashe gutegera izo nyifato n'ico kogwa mu kibano no mu gihugu muri rusange mu gukingira umwana
birateye akoba mu buryo bubiri ku magara y'abo bantu babikora cyane cyane n'iburi kizibishora kuzogira muri kazoza kuri abo bana nyene babikorewe uko abo nyene bakorewe ivyo nyene bashobora kuzokora ibisumba ivyo bakorewe
none kuri mwebwe uho bari kubera kumbure amakuru asigaye yoroshe kuronka yuko aya makuru agenda araboneka canke ni ibintu bisanzwe biriho biriko biriyongerekana muri iyi minsi kuri mwebwe mwibaza ko biva kukiko twumva inkuru nkizi zibabaje cane
Ben bibabati byakoze ku mubiri bigaragara biroroshe kumenyekana kubera abantu bose barabibona ikiri nimbe giteye ubwoba gose n'ibikorerwa ku mishaha y'abana cyangwa mu mishaha y'abantu burya ivyo bintu baba bariko barakora bifite insiguro ahanini umuntu afatiye ku bijyanye n'ingene uwo muntu yabikoze umushaha w'ingene meze hari akaruru abantu benshi batumva batabona mugabo burya mu mishaha y'abantu hari hava abamara umuntu yofata nk'aro nk'ibikomere bibisi bijyanye n'ubuzima uwo muntu aba yarabayemo bijyanye n'ibyo aba yarabonye bijyanye n'ibyamushikiye we nyine ubwiwe agaheza agaca abikorera abandi bigaheza bikabasindikaza
kuri ibyo bikomere nyine uwo wavuze turavye kuwo bayakoze ico caha biba byashitse kuri uhe rugero kugira ngo ivyumviro vyiwe bimutume ashika kuri urwo rugero rwo gukora icanka cyo gukata igikonjo cyo umwana canke kumuzibura ku kintu cica gitoyo bayakoze kuri uwo muntu aba yabikoze bigenda gute kugira ngo agere kuri iyo nivo kuri urwo rwego
burya iyo abantu benshi bariko baca mu bihe bigoye nk'ukubura abantu ugasanga ntibagandaye ku rugero rwiza ugasanga yarabaye wenyine yarabonye abantu bariko baragirwa nabi mu buryo abantu batakaza ubuzima nk'ukwicwa cyangwa gutira ibihimba ibicanke biriya cyangwa umubabaro urenze urugero birashobora gutuma umuntu yisanga ariko akora bya bintu nyine mu bwenge bwiwe yabona ko ari ibintu bibi bidakogwa kenshi na kenshi bene abo bantu nubwo atabipima twabagiriye abo babikoze
inshuti zacu mukomeze mugubwe neza n'ibiganiro bya radio yanyu Ijwi rya Amerika kandi mugire umunsi mwiza murakarama
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.